abanyagihugu batewe n'umwuzure ubari mu maganya ntangere bamwe baraye ku biro by'igipolisi mu Kinindo abandi kugeza amaginga ya ntibararonkaho baba Irakiza Esperance umwe muri batanu baserukira abandi mu ntwaro aho mu Kibenga amenyesha ko ibyabaye biteye agahinda asaba leta kwihutira kubafasha akarankaho baba muri kino gihe amazu yabo acuzuye amazi
twararengewe twarabujijwe kuvuga kuko abenegihugu nta kintu na kimwe bigeze basohora kuva ku matera basohotse uko nyene ibintu byinshi byarononekaye na gahombo na marira mu benegihugu byabaye giturumbuka bajyanye basibisigije ikintu kiza twashimye nk'abajeje intwaro nta muntu n'umwe yahasize ubuzima abantu barahunze barara mu mihana turabahindaro hafi yacu ushahimo abandi bakarara mu barabara muri rusange si bato bato
Esperance Irakiza asaba kandi leta ko yobaronsa imashini yoza kuzibura imifurege kugira amazi ashobore gufata inzira yoye kuguma yinjira mu mazu amenyesha ko imvura ibandanya igwa kandi ku bwinshi uno munyagihugu waho mu Kibenga yatewe n'uwo mwuzure nawe nyene abibona uko
ikibazo rero nibaza yuko cyotorerwa umuti mu buryo koko za imashini. Imashini ni ikintu cyihuta gose ikaza ikaruha profonde ikagira tirage. Uko ubwo ruzi nta n'abarokozi barukoreramo. Muvuye ko musenyi ukuva hari ya ruguru ushika wuzura ona ino hepfo rero twese cha twa victime ya mata cha sanzara.
Kugeza kuri wa kabiri mu gatondo abo bahuye n'ibyo byago nta kintu bari bwafashishwe abajeje ku butabazi bwibanze mishyira mikwa ahuje itabari imbabare niho bari bamaze kuhashika. Bundo Idesire yamenyesheje ko muri kino gihe ariko bigisha abo bahuye n'ibyo byago uko bokwigenza kugira birinde ibiza bikunze gukurikira bene ivyo bihe
twasanze amazi menshi amazi ariyo yinjiye ibi rero bica bigenga ukambi ku buzima kuko gihe rero ca nonekara amazi yo hasi nayo ne agaca yandura mugabo iso turiko turihutira ningere twokinga inkurikizi zibe hacakurikira burya ibi bibaye indwara zitandukanye arico gituma ubona twakwandije abantu batari bake kugira tubigishe ingene bashaka kuvyikingira ubwa mbere kugerageza gupompa kugira ngo ahari amasoko y'imigera hose hasambuke hanyuma ningene amazi banywa bashobora kuyatunganya kugira ngo ubuzima bwabo kume ari ubuzima bwiza
umwigisha wo muri kaminuza Bernard Ndayihebura yanonose ibyigwa bijyanye n'ibidukikije amenyesha ko byose bituruka ku bantu bubatse aho amazi yategerezwa guhurira ava mu misozi mu gihe imvura yabaye nyinshi imbere yuko yisuka mu kiyaga Tanganyika amenyesha ariko ko naho habaye amakosa abo bantu atarabo guheba arasigura icokogwa
ubwa mbere nuko ubwo ruzi burukazura bakarugazura kugira ngo rusubire kugenda neza rudatuma ruko rugica hirya no hino hanyuma rudasubira no guca hejuru rero iki naco abandi bakora bacabagubakira bubaka uruhome mu gifaransa bita digi ubwo rero ubwo ruhome barabubase maze imyaka myinshi ku ruzi Mutimbuzi ni uruhome runiya cyane gushika ubu abantu babi iruhande ya Mutimbuzi ntacyo bazafite na gatoya rero ivyo rero mugabo cyane cyane byihutirwa ubwa mbere ni uko urushiri inzira hanyuma bikanyaruka
iyo myuzure yateye aho muri karitsiye ya Kibenga yavuye ku mvura yaguye ku bwinshi mu bucagucagu bwo kuri no wa mbere abantu bikangura basanga ibintu byabo bireremba mu kirere bamenyesha ko amazi yabateye y'uruzi Kanyosha rwataye inzira yaduze ku rugero rw'imetero yose ibyo nonekaye kugeza ubu byose ntibiramenyekana uko bingana abantu amazu yabo yatewe n'ayo mazi bavuga ko ibikoresho byo mu nzu batunze atanakimwe bashoboye gusohokana ubwa mbere abanyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura bategwa n'imyuzure mu mwaka uheze ababangamiwe gusumba abandi nabo muri zone Gatumba na Kajaga abanyagihugu banenga 10,000 bataye izabo biturutse ku myuzure abanyagihugu n'ubu bamenyesha ko barara ntibuca kuko atacakozwe kiboneka cyotuma batekana muri kino gihe imvura yasubire kuba nyinshi Desirato Ngimana Kigali Ijwi rya Amerika.